y ni Radio Hishwi de América. Hishwi de América y Samianira y Washington DC, Mokiro ni Mokianwanda, Maramitin Chutimese, Namwe Bakunzi Radio, Hishwi de América, Murikumuna, Frederic Mundikije. Ikoraniro rikuru ry'umugambwe SNL wa Gatorwasa yaraye rimugenye kuzohiganira ikibanza cy'umukuru w'igihugu ku giti cy'uyu mugambwe mu matora atekanijwe mu kwezi kwa gatanu.
Nyuma y'irikoraniro kaminuza ridasanzwe ry'umugambwe wacu, tugiye kwinjira mu izina mu ihiganwa ry'amatora. Ibyo bizobikora mu gushikiriza abarundi bo mu mihingo yose imigambi twizeye ko yodushoboza twese hamwe gushayura mu Burundi bwacu.
Uyo ni Agaton Rwasa, umukuru mugambwe SNL, akaba kandi n'icegera cya mbere cy'umukuru w'inamashinga mateka, avuga imigambi yazoshira imbere nyuma yaho atorewe kuzoserukira umugambwe wiwe matora yimirije mu Burundi. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye inama nkuru y'abategetsi mu Rwanda, hamwe n'ikibazo cy'abanyapolitiki b'Abarundi bari mu gihugu cya Uganda bagana Burundi ariko bakaba bataronka uburenganzira bwo kwinjira mu Burundi, hamwe n'inkuru yerekeye kimwe mu bintu bikuru bikuru byaranze itariki uyu munsi turaziga ko mu kanya kari imbere, ariko imbere yaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mukanya mugenzi wacu Aloise Bigirimana dushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi, ariko imbere yaho reka tubashikirize inkuru turose mukanya y'ubwicanyi mu gihugu cya Burkina Faso, aho abantu bitwaje ibigwanisho ejo ku munsi wa Mungu bishe abantu 24 barimwo mu pasteur bibongera bagira imbohe abandi batatu nk'uko amakuru yatanzwe n'abatetsi abivuga. Umukuru w'igisagara cya Bundrona Shihanri Osangola Brigadi yavuze ko icyo gitero cyabereye mu gisagara cya Pansi mu ntara ya Yaga. Abantu bashika 20 bitwaje ibigwanisho babanje gutandukanya abagabo n'abagore bari bitavye imisa kuri iyo sengero ya pastori y'abaprotestanti. Abandi bantu bashika 10 barakomeretse. Abo bantu bakoze ubwo bwicanyi bishe abakristu n'abayisilamu imbere yo guturira iyo sengero. Muri iminsi abakuru b'amadini bama batewe mu gihugu cya Burkina Faso mu ndwi iheze muri iyo ntara nyine ya Yaga. Umupastori ari mu karuhuko ko muzabukuru yarishwe, uwundi mupastori nawe aranyuruzwa n'abantu bitwaje ibigwanisho nk'uko amakuru yatangajwe n'itorokanizo ry'amakuru Associated Press yabitangaje.
Urakoze Frederic Tuyahere muyavugwa mu karere. Abantu bashika kuri 14 barafuye, abandi barenga 30 barakomereka ejo ku munsi w'Imana ikinshasa ku murwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igihe ikamyo yaseka imodokari n'abanyagihugu bagenda n'amaguru nk'uko amakuru atangwa n'igipolisi yabishikirije. Abayibonye bavuga ko iyo kamyo yacitse ifire imbere yo kwirara muri izo zindi modokari, kandi ko bafuye bashobora kuba barenga abo 14. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rimenyesha ko muri Kamerune abanyagihugu 22 barimwo abana 14 bishwe mu ntara ivugwamo Icyongereza. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri icyo gihugu begeka ubwo bwicanyi bwabaye ku munsi wa gatanu ku basirikare ba leta ya Kamerune. Ubwicanyi bwakurikiye amatora yo ku itariki 9 z'uku kwezi kwa kabiri, nayo nyine yabayemwo ubundi bwicanyi bwagirijwe ku ruhande rumwe abiyonkoye ku butegetsi, ahandi naho ngo nabajejwe umutekano. Umushikiranganji wa Leta z'Ubumwe za Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Mike Pompeo ejo ku munsi w'Imana niho yarangiza urugendo rwiwe muri Senegal, aho yaganiriye n'abategetsi b'ico gihugu ku ruhara rwa Leta z'Ubumwe za Amerika mu bibazo by'umutekano muri Afrika. Uru rugendo rwabaye mu gihe ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Leta z'Ubumwe za Amerika buri mu mwihwezo w'ibikorwa buriko burakorera kuri uyu mugabane wa Afrika. Pompeo yashikirije ko hazoba igabanywa ry'abasirikare ba Amerika muri Afrika, ariko ko batazovanywayo bose. Pompeo ategekanya kubandanya urugendo rwiwe i Rwanda muri Angola, aruherahereze i Addis Abeba muri Ethiopia.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mu gihe ibitigiri vy'abanduye umugera wa corona canke COVID-19 mu yandi majambo bibandanya vyiyongera, umuyobozi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yashikirije ko bigoye kumenya inzira ico kiza kizofata. uyimese yashikirije jo kumusi w'Imana ko yahamagariye amareta kuzarashikiriza abanyagihugu babo ububi bw'uwo mugera ariko batarinze gucibwa ivutu mu gihe ushinwa bwaheruka gushemagizwa kukuntu buvyifatamwo hamwe n'utwigoro burimwo two guhagarika ikwiragira ryo mugera ku ntico gihugu gisuzuma no kumenya nyakuri abanduye. Perezida wa Iran Hassan Rouhani aremeza adakekeranya ko perezida wa Leta Zunze Amerika Donald Trump atazotanguza intambara na Iran muri uyu mwaka w'amatora muri Amerika. Rouhani yabishikirije jo kumunsi w'Imana aho yavuze ko iyo ntambara yotuma perezida Trump atakaza amahirwe yo kongera gutorerwa manda ya kabiri mu kwezi kw'icumi na kumwe. Amerika yagiriza Irani gukora ibikorwa by'iterabwoba no kurishigikira, nayo Irani ikagiriza Amerika gusangangura ubutunzi bwayo no gukokeza intambara. Jo kumunsi w'Imana niho yatangura urugendo rw'iminsi itatu muri Pakistani. Yasabye amakungu gufasha ibihugu bibandanya guhindaro amamiliyoni y'impunzi zavuye muri Afghanistan. Guterese ari muri Pakistani kubonana n'abategetsi baho aho ashikiriza ijambo kuri uyu munsi wa mbere ahaba inama mpuzamakungu y'imyaka 40 ONU ifasha impunzi zo muri gihugu cya Afghanistan. Abasirikare ba Leta ya Siriya ejo ku munsi w'Imana barigaruriye ibice bitari bike mu buraruko bushira uburengero bw'intara ya Idlib hamwe n'intara ya Aleppo. Ni mu ntambara zigamije kwigarurira ibice byose bimaze imyaka hafi 8 biri mu minwe y'abarwanya ubutegetsi bwa Siriya.
Urakoze Aloyse kumakuru heje kuri dushikiriza tubibutse ko mwese ko mwikomwe abandanya kumviriza iradio hejwe ya Amerika isamenera i Washington DC ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ni metero 22 mu Rwanda naho ni kuri FM 104.3 mushora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri wewewe akaburungu radio yacu @akaburungu.com.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Aya makuru tuyatangure mu Burundi aho abanywanyi mugaya mwiye CNL ejo kumunsi wa Mungu bemeje mu ikoraniro kaminuza ko agatumurwasa ari bazo kwitoza amatora y'umukuru w'igihugu atekanijwe mu kwezi kwa gatano muri mwaka. Inkuru ijwi rya Amerika rya Ronse ribifashijwemo n'abakunzi baryo mu Burundi tuyisomerwa na Desire Hatunimana umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda.
Ikoraniro kaminuza ridasanzwe ryo mugambwe CNL ryabereye mu buraruko bw'umugaba mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Intumbero yaryo kwari uguhimbaza umwaka urangiye umugambwe wemerewe gukorera ku mugaragaro no gutora umukandida azoserukira uwo mugambwe mu matora yimirije. Umushinga mateka Gatongwasa arongoye uwo mugambwe yemejwe n'abagize amakomite makuru y'umugambwe mu ntara kugira azobaje imbere mu matora y'umukuru w'igihugu. Ahejeje kwemezwa mu ijambo rigufi yashikirije wasanzwe ari cegera ca mbere c'umukuru w'inama shinga mateka yaneguye ingene hari abaje mu matora badatahura intumbero ya demokrasi. Gwasa anagabisha abo bose bafise intumbero yo gutoba amatora.
Iyo abatware bitiranije demokarasi no gutsinda amatora gusa naho yoba yibwe bituma igihugu gitwagwa nabi maze kikamamo uruhagarara rukomoka ku karenganyo, ubugunge, agahotoro, kudatwarira bose ingendo y'umwana n'ikinondo n'ibindi bisa n'ibyo. Mu gihe rero twimirije amatora biratangaje kumva hari abavuga yuko hoba hari abiyumviye yuko kuyiba ari byo bibereye aho kurondera ko abarundi bova mu bihe bigoye igihugu cyacu kirimo. Icyo twabwira mwene abo bantu rero kumbure batinya ibyohinduka mu buryo bwo gutunganya neza igihugu nuko abarundi n'abarundi kazi batazobemerera gushika ku ntumbero nk'iyo isuzuguritse kandi yonasuzuguza igihugu cyacu.
Ikoraniro ridasanzwe ry'umugambwe SNL ribaye mu gihe abarongoye uyu mugambwe badasiba gusemerera ko abanywanyi babo batotezwa bagafungwa mbere no kwicwa bakicwa. Wagiye guhiganira intebe y'umukuru w'igihugu yiyamiriza abagifise mu mutwe ivyo kutihanganirana.
Nyuma y'iri koraniro kaminuza ridasanzwe ry'umugambwe wacu tugiye kwinjira yezina mu ihigwa ry'amatora. Ibyo tuzobikora mu gushikiriza abarundi bo mu mihingo yose imigambi twizeye ko yodushoboza twese hamwe gushayura ubu Burundi bwacu. Abiyumvira ingimba cyo kimwe n'ababoshwe n'amacakubiri yo muri kahise nibateshwe bate, kuko igihugu cyacu ntigikeneye ingufu zo gusambura no kwica, ahubwo gikeneye ingufu zishyizwe hamwe mu bumwe n'urukundo kugira cyubakirwe ku mushinge w'amahoro uri ku iterambere rirama kandi rya bose bishinga imizi koko. Umwe wese arakwiye kandi ategerezwa kumenya ko atawaremewe kugirirwa nabi cyane kubaho nabi. Nta n'uwaremewe gutotezwa, gusuzugurwa, kurenganywa nk'uko atanu ufise uburenganzira bwo kugira nabi abandi.
Umushingamateka Gatongwasa afise akamatera abatware n'abajejwe umutungane, aba basaba ko kugira abarundi babiyumvemwo bategerezwa gutwarira bose. Afatira ku bikorwa bibi bikoregwa inyubakwa z'umugambwe SNL n'abanywanyi bawo.
Reka ntera kamo abatware barazwi ishinga no kwiyumva nk'abasuku b'abanyagihugu bavavanure n'ibindi yo kuremereza abatwagwa ibingo rimwe na rimwe usanga mbere ziteye kubiri n'amabwiriza n'amategeko asanzwe agenga igihugu cyacu. Nongere ndabasabe kutigira sindabibazwa imvura kimaze ziriko ziradusamburira zidutubirira cyane zitwononera ingoro hirya no hino mu gihugu. Iyo turiko dukorerwa ayo mabi yose aho binashika inyangamugayo zigahohoterwa no kwicwa zikicwa, ubutungane bwategerezwa gutunganiriza abarundi atawo buhengamiye, birabugora gutumbereza intahe kenshi na kenshi ugata mu mbuto abahohotewe aho guhasha inkorabara.
No kuri uyu wa gatandatu imigambwe ibiri ariyo Hanake na SNDD yaratunganije inama zidasanzwe z'iyo migambwe mu muji wa Bujumbura, ariko iyo migambwe nta bakandida yatoye nk'uko abarundi batari bake bari bavyiteze. Yaba Aloyse Baricakarongoye Hanake canke Gaspard Kobako avugira umugambwe SNDD FDD urongowe na Ronaldo Nyangoma batangaje inyuma y'izo nama ko bazoja mu matora biyunze n'abandi munani n'abavyifuza. Gushika ubu abakandida b'imigambwe n'abigenga bazohiganirwa intebe y'umukuru w'igihugu ku igenekerezo rya 20 ukwezi kwa gatanu uno mwaka w'2020 bagera kuri 12.
Turamushimiye mugenzi wacu Desire Hatuimana yadusomeye inkuru ijwi rya Amerika rya Ronseri bifashijwemo n'abanywanyi baryo mu Burundi. Mu Rwanda naho mu mpera y'indwi yarangiye niho hatanguzwa inama y'umwiherero ku bategetsi bakuru. Igihe yatanguza uyu mwiherero ku nshuro ya 17 umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yanebaguye bikomeye inyifato intwaro y'abandi bategetsi maze abasaba gutandukanya inyungu zabo bwite n'inyungu z'abanyagihugu. Idonidore inkuru Eric Bagirubusa umenyesha makuru y'ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda.
Afungura kumugaragara umwiherero w'abategetsi bakuru bakoze ku nshuro ya 17, umukuru w'Urwanda Paul Kagame yatinze cyane ku myitwarire avuga ko irangwa n'imico mibi ku bandi bategetsi bakuru. Yavuze ko iyo myitwarire yakunze kugaragara ariko bagakomeza guhishirana. Umukuru w'Urwanda yasobanuye icyo abaministri batatu baherutse kuvanwa muri guverinoma bazira. Abo ni Madame Diane Gashumba wari ministri w'ubuzima Perezida Kagame avuga ko azira kubeshya, Bwana Evode Uwizeyimana wari umunyamabanga wa leta muri ministeri y'ubutabera ashinzwe itegeko nshinga n'andi mategeko uzira gukubitira mu ruhamo umugore wacungaga umutekano, na Bwana Isaac Munyakazi wari umunyamabanga wa leta muri ministeri y'uburezi. Aha yagarukaga kuri Bwana Munyakazi ariko anaburira abandi bategetsi bakiri mu mirimo.
Muzira n'ubusa amafaranga 500,000 by'amanyarwanda ubundi n'uwayaguhera ubusa nta cyiza wakoze wayanga kuko nta kirimo, ariko kubera ko ubwo ni urwego rwanyuka niko mungana niko mumeze. Imico mibi ibatesha agaciro mukagahabwa 500,000 by'amanyarwanda mukaba mwakwica umuntu cyangwa mwakwica abantu cyangwa mwakwica igihugu kubihumbi magana tanu.
Perezida Kagame avuga ko bitari ubwa mbere bibaye, ariko ko hagomye kubaho guhishira. Aha yavugaga kuri Bwana Evode Uwizeyimana.
Mwabyemereye iki? Mwemeraga mwabonaga abantu bari hano babibonaga, ubona minisitiri ukora ibyo bintu mu public mugaceceka, ntimugire uwo mubwira kugeza igihe kubise umwana akamugarika hasi, umwana uri ku kazi ke, ubwo mumva muri bantu ki niba mudafite imico mibi?
Perezida Kagame yanasabye abategetsi gutandukanya inyungu zabo bwite n'iza rubanda.
Bintu mwangize ni iby'Abanyarwanda, ni iby'u Rwanda, ntabwo ari ibyanyu. Abantu bakora ibintu ku giti cyabo, bibareba ku giti cyabo, ibyo ntabwo bindeba, nta n'ubwo mbikurikirana. Uko buri wese hano yakwipfusha ubusa akagenda akikora ibyo yishakira, bimureba ku giti cye. Ibyo rwose nta uzansanga naje kubaza umuntu ibimureba ku giti cye. Ibyawe biri private, ntabwo mbijyamo. Ntabwo nza kubaza ibyabaye mu rugo rwawe, ibyabaye mu biki ukureba, cyangwa ubahawe, uko wifata, ubana nawe, ukunda, uwo wanga, ibyo birakureba, ntawe njya mbibaza na rimwe, nta n'ubwo mbijyamo. Ariko ibintu bijyanye n'igihugu, ibintu bijyanye na public, na citizens of this country, ibyo byo rwose I promise you, turabipfa.
Mu ijambo rya Perezida Kagame yumvikanisha ko bishoboka ko mu minsi ya vuba hashobora kwirukanwa abandi. Kuri iyi nshuro anenga imikorere y'abategetsi bari kumwe muri iyi nama y'umwiherero ku nshuro ya 17, Bwana Kagame yibukije ko guverinoma yari irangajwe imbere na Bwana Faustin Twagiramungu utavuga rumwe n'ubutegetsi bwe, itari irajwe ishinga n'iterambere, hari nyuma gato ya Jenoside.
Ribuka ba Twagiramungu, ariyo n'ubu ngo aracyarwana no kuba Perezida. Imyaka nayo iramujyanye ariko na... Sivye nuko bimugoye n'ubundi atazabigeraho, ariko ari aho kavuga ko igihugu ari icyabo, abandi twese bamwe bari badushubije mu buhunzi bareke abo batwagira mu ngo, n'abandi nkabo twabanaga nabo mu kabineti twebwe ari nka feva badukoreye sereke kuba twaranagarutse no mu gihugu twicyabo. We should be thankful to them. That is very rare. Ibyo kugiye ku mu development byo gushaka transformation y'igihugu cyacu, kongera kugishyira hamwe kukibara karekare, ibyo ntabwo ari ibyabo. Ibyo bari they had outsourced that. Ibyo byari iby'abagira neza.
Muri iyi nama y'umwiherero ku nshuro ya 17, kandi Perezida Kagame yongeye kumvikana avuga ku bibazo u Rwanda rufitanye n'ibihugu bituranye by'u Burundi na Uganda. Yibukije ko gufungwa kw'imipaka ya Uganda n'u Rwanda ntacyo byahombeje igihugu, na cyane ko ngo ubukungu bw'u Rwanda butabuze kuzamuka kandi igihugu cyari mu bibazo by'umupaka. Avuga ko abaturanyi aribo bahakubitikiye, akangurira ababishinzwe gukomeza kwishakamo ibisubizo.
Kuki kandi dufite ibibazo ku mipaka? How do you explain it? Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri muri uko gusubiza ibintu mu buryo uko bikwiriye kuba bimeze, ubwabyo harimo ubukungu. Abacuruza gutwara ibintu ku mipaka yacu bakagurisha ibyo bakwiye kuba bagurishayo, abahinzi n'aborozi bacu kuba barabyitabiriye kugira ngo bihaze, kuko batagishobora kujya hakurya guhaha, ujya guhaha ibyo ushobora ufite mu bushobozi bwawe kubera icyo ubundi. Ariko abashatse kutugirira nabi nibo bahombye, kubera ko bigiye kureba mu kinyuranyo mu by'ubucuruzwa igihugu gituranyi bahombye hagati miliyoni 200 na miliyoni 300 z'amadolari.
Ariko uganiriye n'abaturiye imipaka bo barakomeza kugaragaza inyota yo guhahirana. Aba batuye ku mupaka wa cyane kuhuza u Rwanda na Uganda.
Oya nkubukaga meyemeranye nabo bagasabana imbabazi, abanyiganda bakazi no n'abanyarwanda bakaje iwabo nta kibazo byakora. Bakigendana na Buganda nk'uyu wa hano abintu baramutabara gatewe. Nese abagande bo ntibadutabaraga.
Ni nayo mpamvu bamwe na bamwe nkatwe ubukene buri kudusatira, niko nabyita. Ariko muduhaye mukatukorera n'ubuvugizi, nuko mwadusabira Perezida Kagame na Museveni bakadukingurira umupaka, ubuhahirane twari dufitanye tukanakomezanya, kuko bwari butwubakiye. Nahahirage Buganda pendo ndabesha. Nagera Buganda nakora iminsi 3 ngakorera 15 by'amanyarwanda.
Kuri ubu inama y'umwiherero ibera igabiro ku nshuro ya 17 iribanda cyane ku kureba aho u Rwanda rugeze mu iterambere, no kureba aho rwakwerekeza nyuma y'icyerekezo 2020. Nakwibutsa ko harebwa ku cyerekezo 2050, ni ukuvuga imyaka 30 iri imbere, yagabanyijwe mu byiciro bibiri. Yanatumiwemo abo mu rwego rw'abikora ndetse n'urubyiruko, biteganijwe ko irangira ku wa gatatu w'iki cyumweru gitangira. Aha bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. kudeba video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook ku ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio Yacu.
Tugero kiburunda aho leta ibicishije ku serukizi bwayo mu gihugu cha Uganda yankiye abanyapolitiki batandatu gutahuka abo barimo honorable Jeremy Ngendakumana yahoze hatwara mugambwe uri ku butegetsi abanyapolitiki bari bahunze mu mwaka w'2015 bamaze kwiyamiriza kwitoza kwa perezida Pierre Nkurunziza. Ngendakumana yabwiye radio ijwi ry'Amerika ko yabujijwe gutahuka. N'inkuru ya Pierre Clavera ni inkuru umenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Kigali mu Rwanda.
Amazina atandatu ni yamanitse ku muryango w'ubuserukizi bw'u Burundi i Kampala mu Buganda kuva kuri uyu wa gatandatu nk'uko wabibonye yabyongoreye ijwi ry'Amerika. Abo nabo ni Jeremy Ngendakumana yahoze atwara umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD agaserukira n'u Burundi mu nama nshingamateka y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko. Pamphile Muderega yahoze ari umunyamabanga ntayegayezwa w'ikigega kijejwe kwakira imfashanyo mvamakungu. Melchior Simbaruhije na Dismas Nduwayo umwe yahoze ari umuvugizi ubundi umuhanuzi bicegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu Gervais Rufyikiri nawe nyene ubu ari mu buhungiro. Vincent Gahungu yahoze ari umushingamateka w'umugambi uri ku butegetsi na Denis Hakizimana yahoze ari umuhanuzi w'ubutwari n'amashingamateka. Pio ntavyo hanyuma nawe nyene ubu abarizwa mu buhungiro. Ubuserukira Burundi mu Buganda ambassadeur Epiphany Kabushemeye nta mwana niwe yateye umukono kuri urwo rwandiko asigura ko abo bagabo batandatu batemerewe kwinjira mu nyubakwa z'ubwo buserukizi gusaba icyari cyo cyose. Ugo gwete roje rukurikira umubonano yagiranye na Jeremy Ngendakumana nabo bari kumwe ku munsi wa kanu heze abo bagabo bahunze igihugu kuva mu mwaka w'2015 bari bagiye muri ubwo buserukizi gusaba impusha zitwa murekarengane chanke rese passe zo gutabuka mu gihugu cabo. Ambasaderi w'u Burundi i Kampala yarabakiriye ababwira ko agira banze kubaza abamukurira i Bujumbura. Uko niko Jeremy Ngendakumana yabisiguriye umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika.
Birayo atubwira mu yasabye autorisation y'ubujumbura twarabonanye unakongere le formulaire uraromire foto etcetera tu atubwira yuko agire gusaba autorisation y'ubujumbura tekana abantu batari ko byabwirizwa kugenda twaraciye bandandiro katobuzo juste après nous dusanze atari hano urana après nous ne wacyi atangiza insiksi.
Twamubajije nimba iyo nyifato isigura ko Burundi bwoba budashaka ko bataha nawe ati cane gose.
Exactement oya neza twamuhaye ubujumbura
aho bari mu Buganda bari degenzya nkuko babitubwiye kuko bafise uruhusha rwo kuhaba canke kuba ahandi nk'impunzi. Naho biruko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza ntasiba guhamagarira abahunze igihugu gutahuka. Aha yabisubiyemo mu mwaka uheze igihugu guhimbaza intahe yo kwikukira.
Uyu munsi uhuriranye kandi nitahuka kubwinshi cy'abarundi bari bahungiye mu mahanga. Itahuka rya bene wacu biza kongereza akanyamuneza dukesha uyu munsi. Turabahaye ikaze mu bandi bene gihugu baze gutegurira hamwe imigambi y'iterambere tutibagiye amatora twimirije.
Abo bazibiriwe mu Buganda bavuga ko iyo mvugo itajana n'ingiro. Nabajije Ngendakumana ikigiye gukurikira nawe mu nyesho yatanze mu rurimi rw'Igifaransa yagize ati
on attend on va envisager autre chose après mais on ne va pas forcer les portes.
Mu Kirundi avuga ati reka turindire gato turabe turindire yamara ntituzokoresha inguvu. Mu kwezi guheze Jeremy Ngendakumana yahoze anaserukira Burundi muri Kenya yari yatangaje ko ashaka gutaha agasubira kurangura ibikorwa by'uwe bya politike ndetse yaruka no gushinga umugambwe mushasha PDG uhurikiyemo abiyonkoye ku mugambwe uri ku butegetsi bahunze igihugu kuva mu mwaka w'2015 kuko batemeye gusubira kwitoza ku mukuru w'igihugu ahari Pierre Nkurunziza. Icyo giye twabajije iyo nararibonye ivuka mu ntara ya Muramvya ko yabashaka gutaha kuja kwitoza mu matora y'imirije. Ngendakumana we nabo bari kumwe ntibatomoye neza gusa bemeye ko bazokwitaba ayo matora.
Burya rero ikintu cy'amatora ni ntambwe mu buzima bw'igihugu ariko ubuzima bw'igihugu ni bwo bunini ni bwo bukenewe cyane gusumba iby'amatora yonyine. Mu Gifaransa niho bavuga bati politique pense aux prochaines élections, mais un homme d'État pense aux générations futures. Je vais mettre les autres qui m'ont dit à Kazoza Tigihugu, Tchale, Kusumbe, Tchale, Amatora, Yogine, Arikol, Abanyuwa, Nibaju, Nabarundi, Barimurundi, Barafise, Uwenganzira, Uto, Branupri, Toza, Umbare, Yuko, Vazoja, Matoro. Tuzaba kandida na abuze mwura mwura vijetu.
Kumbuga ngurukana bumenyi abahari ni agateka kazi na muntu bashikiriza ko ukubuza abashaka guhunguka ari kimenyetso kibi cerekana ko nabotaha batorabwa giza kandi ko vyerekana integuro mbi y'amatora. Abandi nabo bati reka tubirabisha amaso kuko Jeremy ngenda kumana imbere yuko afata ingengo yo gutaha nuko yari yamaze kubona ko abategetsi benshi bamushigikiye ubona ko ari umusirikare yagwanya urugamba akaba yo bagifise n'abasoma mbike benshi. Hari n'abavuga ko ari umukino w'indani mu mugambwe werekana mbere ko muri uwo mugambwe uri ku butegetsi hari abatabona ibintu kumwe. Pierre Claver ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Banywanyi bijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri aka kanya duheje kuronka amakuru avuga ko Kizito Mihigo umuririmbyi kihangiranwa mu Rwanda ashobora kuba yiyahuye aho yari mu ibohero Kigali mu Rwanda. Ayo makuru na makuru turiko tatohoza ariko na makuru ariko aratangazwa hanyuma tukaba mu makuru yacu yo mu gihe kiri imbere tuza kubaha idonido iyo nkuru ibabaje. Hanyuma twibutsa kandi ko Kizito Mihigo yari yahagaritswe ejo bundi makuru yatangajwe avuga ko yariko arashaka guhungira mu Burundi. Makuru rero turayagaruka ko mu kanya kari mbere n'umumenyesha makuru wacu Eric Bagirubusa ashobora kuba ari kurakurikirana iyi nkuru mu kanya. Rero iyi nkuru turaza kuyibashikiriza.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio ya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Nshuti mwese mukunda radio y'Ijwi rya Amerika. Ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruki ngaha. Turashimiye Engineer Joe yadufashije mu ngabo bw'ivyuma, tukaba kandi dushimiye na Facile yadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije. Turabashimiye mwese rero kandi turaba bifurije umugoroba mwiza, reka umuhingamo mwiza. Mubandanye rero mukurikirana ibindi biganiro bya radio Ijwi rya Amerika. Twabemereye ku inkuru ya Tronse Bukanya kwa yahuye aho yari mu ibohero ko tuza kwibashikiriza mu kanya kari imbere. Mukurindira turabifurije rero amahoro n'umuhingamo mwiza mwese. Si très
sait bien comment gérer sa vie. Charismatique, elle est sexy. Elle prend soin d'elle malgré tous les soucis. Elle prend des risques, elle réfléchit. Pas besoin de te demander ton avis. Son objectif,